Muruva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Uyu munsi ni kuwa kabiri itariki ya 30 ukwezi kwa mbere umwaka w'2018. Muratwumvira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 94.9 na 95 n'2 mu Burundi. Muri iyi minota 30 dutangiye turahera ku makuru yo hirya no hino ku isi, naho mu makuru yo mu biyaga bigari amwe mu ngingo z'ingenzi. Abanyekongo barahungira mu Burundi, naho mu Rwanda abagore nabo bafite ikibazo cy'ibiyobyabwenge.
Twari groupe tugomba kujya gushaka amafaranga tukabanza tukicara ahantu tugatekera. Urumogi rero ni ikiyobyabwenge gikomeye, utekera kamwe kakabica muri nk'abantu 10 umwe agenda asomaho ubushyuhe bukaza.
Uyu ni umunyarwandakazi rero uvuga ko yanywaga urumogi ariko kubu yarusezeyeho. Ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Duherero ku makuru yo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloyse Bigirimana.
Rakoze Theo Mas. Inama ya unijejwe ya mahoro n'umutekano ku isi yaraneguye yivuye inyuma igitero cyakorewe inteko za ONU muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyabaye kuwa 27 z'uku kwezi kwa mbere, gihitana umusirikare umwe yamuka muri Pakistan gikomeretsa uwundi umwe. Mu itangazo basohoye ejo ku munsi wa mbere abagize iyo nama barahugije umuryango wo musirikare, abategetsi ba Pakistan hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU barifurije gukira n'ingoga uyo musirikare yakomeretse. Baraneguye kandi ibitero byose canke ugusotora bikorwa kuri MONUSCO. Bongeye kandi kwibutsa ko ibitero byose bikorerwa abasirikare babungabunga umutekano bishobora gushirwa mu byaha by'intambara hisunzwe amategeko mpuzamakungu. Basaba kandi abategetsi ba Congo gutohoza kuri iki gitero no kurengutsa abazokwagirwa imbere y'ubutungane. Umukuru w'igihugu mushasha wa Liberia George Weah yatangaje jo ku munsi wa mbere ko afise umugambi wo guhindura ibwirizwa shingiro akuremwo agace kavuga ku gutanga ubwene gihugu ufatiye ku rukoba yongere yigabanirize umushahara kugeza ku bice 25% kwijana. Mu ijambo yashikirije imbere ya Sena hamwe n'inama shingamateka ya Liberia, Perezida Weah yavuze ko bidakwiye kuhaba ivangura ifatiye ku rukoba. Uwo mukuru w'igihugu mushasha yongeye kandi aranegura kubona abanyamahanga batemererwa kugira amatongo muri ico gihugu kubwiwe ngo byatumye batiyumvamwe igihugu. Weah avuga kandi ko atumva ico tuma abanyamahanga batemererwa kugira ubwene gihugu bubiri mu gihe abanyaliberia bahunze intambara muri kahise k'ico gihugu bahawe ubwene gihugu n'ibihugu vyabakiriye. Leta zumwe za Amerika ejo ku munsi wa mbere zarakuyeho itegeko ryari ryarafatiwe impunzi ziva mu bihugu 11 ryazibuza kwinjira muri Amerika, ariko yongereza ibisabwa kugira bemererwe kwinjira nkuko byashikirijwe na Departement y'umutekano mu gihugu hagati mu itangazo ryayo. Abo bategetsi ntibavuze ari ku rutonde rw'ibyo bihugu byegwa n'iyo ngingo, ariko bishobora kuba ari Misiri, Iran, Iraq, Libya, Mali, Korea ya ruguru, Somalia, Sudan y'Epfo, Sudani, Siria hamwe na Yemen nkuko bivugwa n'amashirahamwe yita ku mpunzi. Abategetsi ba Amerika batangaje kandi ko bagiye gukomeza umutekano mu gihugu no gufata ingingo zikomeye mu gusuzuma bikomeye abasaba ubuhungiro no kuzoza. Baratangaza urutonde rw'ibihugu biteye amakenga hamwe no guhitamwo impunzi Amerika izokwakira. Tukiri muri Amerika kandi cegera cyo umuyobozi w'ibiro FBI bijejwe gutohoza ivyaha aha muri Leta Zumwe za Amerika, Andrew McBee yatangaje jo ku munsi wa mbere ko avuye muri ayo mabanga. Hari haheza amezi atari make McBee atabonywa neza na Perezida Donald Trump kandi yaracurwa ko yari uzova muri ayo mabanga. Umutegetsi akomeye mu gipolisi cya Amerika w'imyaka 49 y'amavuko yatanguye kwidogerwa na Perezida Trump hamwe n'indongozi zo mu mugambwe wa Republican kuva mu mwaka wa 2016 bamwagiriza kuba ahengamiye ku mugambwe wa Democrat. Ariko ibiro White House by'umukuru w'igihugu byashikirije ko ataruhara na rumwe bifise kuri iyo ngingo yiwe yo kuva muri ayo mabanga yo kurongora igipolisi cya Amerika. McBee ariko azoguma ari umukozi wa FBI gushika mu kwezi kwa gatatu kumva zijyanye no gutunganya ibijyanye n'intwaro muri FBI nk'uko byashikirijwe n'itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP. Mu makuru avugwa hirya no hino ku isi, Perezida wa Colombia Juan Manuel Santos yahagaritse ibiganiro byo kugarukana amahoro n'umuhari LNM urwanya ubutegetsi bwiwe inyuma y'ibitero vya bombe vyahitanye abapolisi indwi bico gihugu. Amajambo y'uwo muhari ngo ntajana n'ingiro niko Santos yabishikirije ejo ku munsi wa mbere. Abategetsi bagiriza uwo muhari w'abarwanya leta witwa ELN ibitero vya bombe byo ku munsi wa gatandatu mu bisagara vya Barranquilla na Santa Rosa byahitanye abapolisi indwi bikomeretsa abandi 41. Amasezerano yo guhagarika intambara hagati ya leta n'umuhari ELN yarangiye mu ntango z'uku kwezi, ariko ibiganiro byari bitekanijwe kubandanya.
Aya yaramakuru yo hirya no hino ku isi. Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Maze rero mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com naho murahasanga amakuru n'ibiganiro byacu. Noneho amakuru yo mu byaga bigari. Abanyekongo barahungira mu Burundi, binjirira ku kivuko cyo mu ntara ya Rumonge, baturuka mu izinga rya Mizimu kubera intambara hagati y'abamayimayi n'igisirikare cya Kongo. Ni inkuru ya Chris Munezero.
Nyuma yaho ku munsi wa Mungu kivuko cya Rumonge cyakiriye impunzi z'abanyekongo batandatu bonyine, icizere cyari cyaje cy'uko intambara iri kiracureha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu wa mbere ibintu siko byabandanije. Amato manini manini indwi n'ayandi mato mato atandatu yazindutse ashikana izindi mpunzi z'abanyekongo ku kivuko cya Rumonge, bose hamwe bakaba bababa amajana 8. Mu bindi bibanza nko mu Karonda aho ni mu ntara ya Rumonge nyene hari abashika 165, mu gihe imugerama muri komine Nyanzarake y'intara ya Makamba hari izindi mpunzi 234. Mayahula ni umunyekongo wo mu bwoko bw'ababembe avuga yuko yahunze izinga rya Mizimu. Amakuru yuko abanyagihugu basanzwe nabo nyene bariko baricwa mu ntambara iri hagati y'abagwanyi b'abamayimayi n'igisirikare cya Kongo niyo yatumye ahungisha umuryango.
Bo twatinye gose kubera abasoda b'abaserikare bahora bayica abantu gose. Nikituma twese twavuye twese kubera twese twarafashwe n'abajya b'amayimayi. Mukatondo kore kare kare bacho batufata bo twari kugira gute ngo bagomba kudurumbanye iserikare mu Mizimu. Ndajyanye umuryango na ofisi wose nga ibintu twabonye n'amaso. Indambara zacu ziratanguye hariya ajya kare kare mu gatondo, ariho abandi basigaye hariya cyane cyane bagore bajya bamaze kushaja nibo baracyari hariya.
Hari abandi muri abo banyekongo bemeze yuko bumwe mu bwato bari buhunganye abanyekongo bwarashwe n'amasasu, bakeka ko yaraye igisirikare cya Kongo kiriko kirahangana n'abo bagwanyi b'abamayimayi ya Kutumba. Mu gihe igitigiri cy'izo mpunzi z'abanyekongo kidahengeshanya kwiyongera muri iki gihe impunzi zikaba ziriko ziregereza igitigiri cy'ibihumbi 8, uyu se w'abana avuga ko afise impungenge ko mu ikambi bariko barajanwamwo bashobora kutaronka aho baba n'imfungurwa zibakwiye.
Alafu kule makambini kwetu tutaenda hatujui kama watatudumia ubye watatuacha hivyo hivyo tu.
Murage makambi tuzojamo ntituzi nimba bazodufasha. nturamenya niba biteguriye kugira tuze turonka dukwirwa twese abenshi bise n'abana bakeneye gufungura ntituzi niba bizokunda
lakini atujui kama yatawezekana wala modele gani
agataho hari amashira hamwe yabagira neza azarashika kuri zo mpunzi abazaniye imfashanyo zigizwe hanini n'ifungurwa mu gikorwa cyo gufashanya
turaba mama bo muri Eglise Pentecoste do Kanyenkoko hanyuma rero nk'abakristo Hari yumviriye ko twobabara abandi tucatuzana ivyo dushoboye kugira ngo mu vyo twaronse imana yaturonkeje kugira nabo nyene bashobore kugarura mate tubazaniye ibigori bitetse ivyo twashoboye kuronka biri hasi
mu mashira hamwe ajeje kwakira izo mpunzi bavuga yuko naho abantu babashikiye giturumbuka ariko harakora uko bashoboye kugira ngo babakire aho ngo abahejeje kwandikwa baca barungikwa mu makambi y'ibwagiriza mu ntara ya Ruyigi hamwe n'ikambi y'Ikavumu mu ntara ya Cankuzo bijanye n'ibifungurwa mu ishyirahamwe pame ngo bariteguriye gufungurira izo mpunzi igihe cyose zizoba ziri mu gihugu cy'u Burundi ku kivuko cyo mu ntara ya Rumonge Chris Munezero ijwi rya Amerika
tukiri mu Burundi banki y'isi yose izashumbusha abanyagihugu ibitungwa byabo byishwe n'akaranda k'ihene umushikiranganje Deo Gide Rurema yabitangaje mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru iyi nkuru ni ya Remo Nzimana
Umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Deo Gide Rurema ariko arashikiriza ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu mwaka wa 2017 yemeje ko igisata cy'ubworozi naho cifashe neza cyahuye n'ingorane cyane cyane akaranda kateye ibitungwa bito bito mu ntara zitatu zigize igihugu cy'u Burundi Deo Gide Rurema yemeza ko imene zirenga 300 zishwe nako karanda
harabaye akaranda kibitungwa bito bito impene nizo zafashwe cyane kandi n'ingwara mbi cyane irandagata nk'igitega twarabonye ko hariho impene zababa 300 bihara bavuga 400 nta biharuro dufise neza ariko ikigaragara nuko impene zirenga 300 zarapfuye muri mwaro hariho izishika 80 zarapfuye mu kirundo zishika 200
Naho uyo mushikiranganje yemeza ko amatoza kibandanya aravuga iyo karanda kavuye
subushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bwatanze izo ntungwa zaje ziva muri Uganda zitanzwe n'umugambi bita Revamp2 uwo mugambi ukaba waronkejwe uburyo ni banki y'isi yose twarabatumye ko tubagira inama turaraba ingene ivyo bitungwa byaje n'ubu rero hariho umugwi uriko urabitohoza neza kugira ngo uzoduhe idonido tumenye aho hoba harabereye amakosa
igikomeye kubw'uyo mushikiranganje nuko ibanki y'isi yose yemeye kwizoshumbusha abanyagihugu ibitungwa byabo byahuye nako karanda
iyo haba karanda nkako koko atewe nako karanda ntibayifungura baravyica hanyuma kaba kabihamba kugira ngo abantu nabo ntihabe haba ingorane ku magara yabo cyiza mwomenya ibanki y'isi yose yatanze ubwo buryo yaramaze kwemera yuko izoronsa amahera bitaye agashumbusho kugira ngo abenegihugu babuze ibitungwa bazobironswe ikiro n'ikindi gikorwa tugiye gukurikiranira hagufi
ikindi kigiye gukorwa mu ntumbero yo gutuza ku karanda nk'uko byemezwa na Deo Gide Rurema ubushikiranganje arongoye bugiye gukorana n'ishyirahamwe FAO kugira buronke ibikenewe mu gutuza ku karanda
kwiyongwara isanzwe izwi mu bindi bihugu ishirahamwe FAO irikorera turungikira abahinga kugira ngo ako karanda tugatuze Burundi kandi noneho se kugatuza gusa twarasabye yuko boronsa uburyo bukwiye ibikoresho bikwiye ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi kugira ngo nituze turazimya umuriro wamaze kwaduka ariko muri kubu kazoza kagufi cangwe karekare tuzokingire ibi bitungwa dukurikije amategeko
ingwara ya karanda kimene yibonekeje mu ntango z'ukwezi kwa mbere 2018 ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bukaba bwacye bufata ingingo kwatamene n'imwire kuriwe kuva mu ntara zabonetsemo ukaranda ijanwa mu zindi ntara zigize igihugu cy'u Burundi eka no gusohoka mu ruhongore ngo zije kurisha iyindi ngingo ni uko impene zibonetse ko zifashwe nako karanda zaca zicwa zigahambwa ingingo ubushikiranganje bwasohoye kuwa 12 kwezi kwa mbere 2018 zugaye amasoko yose yahora dandarizwamo impene muri zo ntara zatewe na karanda ibujumbura Remo Nzimana ijwi rya Amerika
Mumunota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi mugakurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Ijwi rya Amerika none tujye mu Rwanda. Ku kibazo cy'ibiyobyabwenge mu bagore, leta irasaba amashyirahamwe yabo kwigisha kubirwanya mu banyamuryango bayo babinywa n'ababicuruza. Asumuta Kaboyi araduye inkuru irambuye.
Mu mpera z'umwaka ushize wa 2017 ubwo hasozwaga inama ya 15 y'umushyikirano, Perezida Paul Kagame yumvikanye asaba inzego zinyuranye guhagurukira kurwanya ibiyobyabwenge. Icyo gihe yavugaga ko byugarije urubyiruko. Muri iki gihe ariko ibyo biyobyabwenge biraboneka no mu bakuze, harimo abagabo ndetse n'abagore. Ntibyoroshye kumva ko hari umugore w'umunyarwandakazi wanywa cyangwa se agacuruza ibiyobyabwenge, ariko ubuhamya nahawe n'ababinyoye ndetse bakanabicuruza byumvikanisha ko icyo ari ikibazo gikwiye gushyirwamo imbaraga.
Yeno ukuri nararunkwegeye kinini cyane. Nararucuruje. Icyo gihe nari maze gupfakara. Kwaguraga 50. Numva ko urumoje ari rwo rumbangukira. Mbese iyo umaze kurunwa, hari izindi mbaraga wumva ufite.
Kurucuruza byo nabyo warabyumvise cyangwa nawe warabikoze?
Oya, nanjye nararucuruje. Ni ikintu kigera amafaranga. Yaba mama bararunwa, yaba aba urubyiruko cyane cyane urubyiruko.
N'abana b'abakobwa bararunywa?
Abana b'abakobwa ari nabo barunywa cyane.
Tewe urumugeni ararunyweye, ariko ndunywa kugira ngo runtinyure, kugira ngo njye mu buzima bw'uburaya nakoraga. Twari groupe, tugomba kujya gushaka amafaranga, tukabanza tukicara ahantu tugatekera. Urumogi rero ni ikiyobyabwenge gikomeye, utekera kamwe kakabica muri nk'abantu 10, umwe agenda asomaho, ubushyuhe bukaza.
Nubwo aba babyeyi bavuga ko batakibyikoza, haba mu kubinywa cyangwa kubicuruza, barakibuka ingorane bahuye nazo bagikoresha ibiyobyabwenge.
Nimba utese niyo nkono bikiri bibisi umaze kurunywa, ntabwo watinyaga kubihekenya.
Hari igihe rwaguterega no kurwana, ntitugitwara abagabo b'abandi, ntango tugisenya. Hari ibintu byahindutse kuri twe bigaragarira amaso y'abari hanze.
Muri ababyeyi ntimwabonwaga rimwe na rimwe n'abana banyu bakababona?
Baratubona. Se wabonaga twasaze twakanuye amaso, bagira ngo ntibavugaga ati nirwo nyine.
Icya mbere wararumutumaga ukavuga ngo genda kwa kanaka akantu aguha ukazane, umwana akakuzana akaguhereza, akabona minota 30 urasarangutse. Ndibuka ko nigeze no kunywa nkamukubita nkamusatura umutwe, polisi ikaza kuntwara nkakinga.
Aba bagore bemeza ko izi ngeso basezereye babifashijwemo n'amadini, bagashimangira ko nubwo leta ishyiramo imbaraga mu guhashya ibiyobyabwenge, kubirandura byakwihuta hifashishijwe abanyamadini.
Sinzi ukuntu hari umukozi w'Imana arambwiriza, ngenda mfata umwanzuro nyine numva ko ari nta cyiza cy'ibiyobyabwenge.
Kuva ibiyobyabwenge twabireka, twahawe agaciro muri leta. Ujya gushaka ibyangombwa ukabibona, mu buzima busanzwe ushobora gushaka akazi ukakabona, abana bariga, ubu twamenye Imana. Noneho amahirwe twe tugira, hari abo tuzi bafite amatora muri iki gihugu akomeye bari babi. Noneho ukagenda uvuga uti reka ngende iri rimwe ndebe, kabiri ndebe, ugatangira gake gake wumva ijambo, ureba impinduka, ukavuga uti reka ibintu nanjye wabireka. Nk'ubu leta sinayishyira ngo mvuge ngo ngendanywe, ariko imbere y'Imana aho urahaguruka uvuga uti ndashaka kuvuga ibyaha byanjye, Imana imbarira urumogi, imbarira uburaya, ugakizwa kuba ubikoreye mu maso y'abantu. Ariko nka leta ntushobora kujya imbere ngo ugende mu rumogi.
Iki kibazo cy'ibiyobyabwenge cyari gisanzwe kimenyerewe kumva, cyari gisanzwe cyumvikana cyane ku gitsina gabo, ariko birumvikana ko bitasize n'abakobwa ndetse na ba nyina bababyara. Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Mije Profe yerutse gusaba Abanyarwanda n'indi miryango itandukanye kwifasha kurwanya ibiyobyabwenge mu bagore. Umunyamabanga uhoraho muri iyi minisiteri, Madamu Gatsinzi Nadine, avuga ko ibi biyobyabwenge bitasize n'abagore, ariyo mpamvu hakwiye gushyirwamo imbaraga mu kubirandura.
Umugore already afite byinshi bimuzitira kurusha umugabo, noneho natangira no kujya mu byaha ararushaho kuzitirwa kurushaho. Twigiye twibutse umugore ngo uriho uratera n'imbere, ariko irindi kibi wayigitangira wenda ntutanye gukora ku gafaranga, ariko se kandi ugiye mu biyobyabwenge. Nta n'ubwo urabasha kubaka inzu yawe, nturabasha kwiga, nturabasha. Nicyo twabivugiye cyane cyane no kugira ngo izi women movements ziri hano, kuko ari nabo babikora cyane kurusha n'uko leta yabikora, badufashe bongere umugore najye muri urwo rugamba rwo kurwanya ibiyobyabwenge. Nubwo tubivuga kushi za sosiyete zose bagomba kurwanya drugs ariko n'umugore nawe ntasigara inyuma abantu batekereza ko umugore atabirimo.
Polisi y'u Rwanda yatangaje ko mu mwaka w'2017 yakiriye ibirego 3941 by'abakoresha n'abacuruzi biyobyabwenge bingana na 18% kw'ijana by'ibyaha byose byakozwe muri uwo mwaka. Ntabwo umubare w'abagore bagiye muri ibi byahuzwi nubwo nabo harimo abanywa n'abacuruzi biyobyabwenge. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Ijwi rya Amerika none tugira yurubi muri Kenya harimo habera imikino mpuzamahanga ya tennis y'abatarengeje imyaka 18. U Burundi n'u Rwanda nabo bayirimo. Umwe mu bakinnyi ni umurundikazi wa mbere mu bakobwa ku mugabane wa Afrika. Umunyamakuru wacu Eloge Wilika neza arakurikira iyi mikino i Nairobi.
Abakinnyi barimo izo nkino baturuka ku migabane 5 igize isi. Bariko barondera amanota azobashoboza kuduga mu byicaro bitandukanye ku rwego mpuzamakungu umwe wese yivanye n'urwego yagezeko. Uburundi bwaserukiwe n'abakinnyi batatu, abigeme babiri n'umuhungu umwe. Umwe muri bo Oziana Kitambara twamusanze ahejeje gukina ku kibuga cha Apa Hill Nairobi.
Ni good challenge ari abajwere benshi abakinnyi benshi bava mu bihugu bisanzwe zogerageza kubera natuma ya mbere nagerageje ariko murando nk'abantu bansumba nkagerageza ari nkakina neza na Ronce 10 points mu tournoi ya mbere hanyuma tournoi ya kabiri nakinye simple no musi ndasindwa first round ariko double ndaza gukina mu nyuma ejo ndabyifatamo neza ku era nuko nasinzwe nabonye ko nako nkina neza nako nkina tennis yanje kandi abajwere yabona kinana na bose baransumba tennis ariko nkagerageza gukina neza.
Wariko kinana nabahe
turno ya mbere nakinanye n'umukobwa va Turkey, deuxième tour ndakinana n'umukobwa va muri Egypte, simple yanje no musi nakinanye n'umukenya ariko sine yakotecha niwe yansinzwe no musi.
Nasane Murisho umenyeza wiyo miyabaga arishimiye urwego gishitseko.
Iyi ni semaine ya kabiri ya mbere umurundi umwe yageze muri ka kodafite n'umuhungu yageze muri finale naho nyene uyu wundi umukobwa yatsinzwe muri double quart de finale naho nyene
so bwa kandi ari fatigenda neza
ego kwagenza neza barabimenyere n'undi uyu ni umukobwa kabiri barimo ego ivyo ndavyizeye ko bazoshika imbere. Aisha yageze muri ka aratsinda double umwe babiri wabi ama n'uyu unyatsinze premier tour arimo ama point niyo mpamvu afite tobahaye competition turabe ko boronka ama point yo kujya gukina zimwe tuno zo hejuru.
Izo nkino zo ku rwego rwo hejuru harumwe mu barundi kazi bamaze kuzishikako mbere ku rwego mpuzamakungu na Afrika afite kibanza ciza cyane.
Yes, Sada na Himana Sada ifashe neza ariko akina muri Australia ituno yitwa Australian Open mgawani ya wana musi 18 akafise klasima numero 40 kwisi yose ama kabari wa mbere mu bakobwa muri Afrika kwa miaka 18. Yego ni kintu gikomeye kandi iteka y'u Burundi kuko kora umwana avuye i Burundi akabari ava mu gihugu abantu batazi cyane mu nkino za tennis akaba yaduteje imbere kubera ituno akinye muri Australia ni ituno zikomeye cyane si umuntu wari we wese ashaka kwikina ko na yifashije aragera hariya
ubona aho ashaka gushaka urugero rwa Serena Williams n'abandi.
Chanda chize cha negosi kwa urabze ni miaka fse miaka 15 ndize yuko ni Serena Williams akora za miaka imbere.
Abari mu mahiganwa na Nairobi harimo n'umusore umwe w'umunyarwanda ni Bertin Karenzi.
Nari naje mu mikino ya ITF y'abana atengeje 16 so ngumahanga kugira ngo nkine nino ya 18 narizanye muri makibu nasiga yange
none birakorohe utagira umukoche.
Oya ndi kuba muri centre itoza bakenye ba East Africa nasigaye n'abakocha wongera n'amahirwe siganye n'umukocha w'umurundi so aramfasha cyane. Icyumweru cy'ambere naratsinzwe kuri premier tour n'iki cy'akabiri ndatsindwa ariko ndizera ko cya gatatu nzitwara neza bizagenda neza.
Karenzi na Kitambara bizigiye ku bihugu byabo bishobora gutahukana amahiganwa akomeye mu minsi iza.
Ari umushe tuzotana ibikombe bikomeye nitwabandanya gushira efforts zacu dukina neza twikuraje cyane uko nyine tuzotana n'igikombe kinini.
Tubishyizemo ingufu byakunda byose twakina ndetse Rwanda n'u Burundi twakomera. Nka Minisiteri za Siporo zigiye zidufasha zigateza imbere imikino zikadufasha tugakina amarushanwa yo hanze menshi twagira ama experience ko urabona nk'u Burundi bwitwaye neza mu marushanwa y'abana batengeje 16 kubera experience so komeje bagenda badufasha twagira ama experience ndetse twakina neza.
Muri sho nabasaba leta y'u Burundi kwitaho kurusha abana b'abarundi bakina tennis.
Babandanye bateriteka abana b'i Burundi muri nkino cyane cyane ya tennis. Uko ravi ya marezita twamaze gutanga muri tennis na marezita akomeye kandi sinibaza yuko ari sport yari yose mu Burundi amaze gutanga marezita nka ayo twamaze gutanga. Ikintu bakeneye cyane abari inyuma ifoko bagira ama tournaments ama barondera ama sponsor ama banki n'ibiki ama bagiragaze no gusohoka hanze kugira baze kurondera ama point international kuko abana dusigaje uravye kera no unye nimero ariko aragabanuka kora bari inyuma na baronka matuno kwiye
iba incho yindwi ha amahiganwa na yero batunganyo abarundi bose bari muri iyo basanzwe baba muri Kenya mu kigo cha tennis gifashwe mu mugongo no muryango wa Afrika y'ubuseruko yas ico kigo cyaho ragifite cyicaro mu Burundi kuva mu mwaka w'2011 cimuriwe muri Kenya kuva mu 2015 hadutse injyane za politike mu Burundi eroje buri ka neza Nairobi ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye kugatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ubu noneho radio yanyu irabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu mugoroba ukitariki ya 22 ukwezi kwa mbere abagabo benshi bari bambaye neza barangije gufungura mu ruriro i Kabul mu hoteli Kabul Intercontinental Hotel barahagurutse bafata imbunda zabo batangira kurasa mu bantu baraho. Bahise bakomeza kugenda mu birongozi by'ihoteli bashakisha by'umwihariko abanyamahanga ngo babice hamwe n'abategetsi muri guverinoma ya Afghanistan. Ibyo byamaze amasaha agera kuri 17 bihagarikwa nuko abasirikare bashinzwe umutekano bafashijwe n'abasirikare ba Norvege bishe abakoresha iterabwoba batandatu. Kugeza icyo gihe abantu byibura 22 bari bamaze kwicwa nabo bagabo bari bagabye igitero. Abahasize ubuzima baturuka mu bihugu byinshi birimo Ukraine, Afrika y'Epfo, Ubudage, Ubugereki, Kazakhstan, Venezuela, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, birumvikana harimo na Afghanistan. Icyo gitero ni kimwe mu bisa n'imaze kumenyerwa. Mu mezi menshi ashize, abatalibani bagiye bagaba ibitero mu runywero, mu mahoteli, mu ruriro, ahantu hose abanyafghanistan bashobora guhurira n'abagenzi b'abanyamahanga bakaganira. Abatalibani bashishikajwe no gushyira Afghanistan n'abaturage bayo mu bwigunge babatandukanya n'abandi bantu bo ku isi. Ni muri urwo rwego bakoresha urugomo bagerageza kubashyiramo ingengabitekerezo yabo isobetse. Abatalibani barabuza abanyafghanistan kubaho mu mahoro, bababuza amahirwe yo kubaka ubuzima bwabo ngo babeho ubuzima rushireho kuba bwiza. Amerika yamaganye ivuye inyuma igitero ku hotel Intercontinental i Kabul, byanditswe mu itangazo rya Secretary wa Departement ya Leta muri Amerika Rex Tillerson rigira riti: "Twunamiye abantu bose batakarije ubuzima muri iki gitero, baba abanyafghanistan cyangwa abaturage b'ibindi bihugu. Twifatanije mu babaro n'imiryango yose n'inshuti zabo bose bishwe kandi twifurije abakomeretse gukira vuba." Iryo tangazo rikomeza rigira riti: "Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirashima abashinzwe umutekano w'igihugu cya Afghanistan ku butwari bwabo mu gusubiza iki gitero. Turavugana n'abategetsi ba Afghanistan ku byerekeye amaperereza kuri iki gitero." Secretary Tillerson akomeza agira ati: "Twabonye ko abatalibani bigambye uruhare rwabo kandi twamaganye imitwe y'iterabwoba ku bitero igaba ku banyafghanistan no ku bakozi b'abanyamahanga bakorera kuvugurura Afghanistan." Ati: "Amerika yifatanije na guverinoma n'abaturage ba Afghanistan. Turakiyemeje dukomeje gushyigikira Afghanistan mu bikorwa byayo bigamije kugera ku mahoro, umutekano n'ubusugire bw'igihugu cyabo." Urugomo nk'uko ababyiboneye i Kabul babivuze nta mwanya rufite muri Afghanistan cyangwa ahandi ahariho hose ku isi.
Iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti zacu mwese uko mungana, ndabashimiye cyane, mugume ku maradiyo yanyu, ibiganiro byacu birakomeza. Murakarama, mugire umunsi mwiza. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.